mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro na makuru tubafitiye muri kano kanya zimwe mu ngingo rero y'ivyo twabateguriye.
Hari abantu benshi bafise ingwara zidakira bapfira ngaha muri ibitaro vya Uganda kubera babuze iyo miti babakeneye canke babankiye no kuja kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Uganda adondagura zimwe mu ngorane bahura nk'impunzi na cane cane mu gisata c'amagara y'abantu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko ibiharuro bitari bike byavuye mu biro by'amatora aha muri Amerika byerekana ko abademokrate batsinze mu bice bitari bike, ariko ko atacizere ko batsinda ku majwi menshi cyane, aho benshi babona ko Trump atari ko arorohegwa kurangiza manda ziwe zibiri. Amahirwe y'uko abademokrate bashobora kwigarurira Sena asa n'uko ari make nyuma yo gutsindwa mu leta ya Indiana na Tennessee, ama leta Trump yatsinzemwo bimworoheye muri 2016 yamara binugwanugwa y'uko ibiharuro bi ko birasohoka byerekana ko abademokrati nabo bashobora kwigarurira inama nshingamateka intebe ya 35 zo nama nshingamateka nizo ziriko zirahiganwa hamwe n'intebe 30% zigize Sena hamwe rero n'abaguverineri batari bake. Mu gihugu cyose byaragaragaye ko abanyamerika bitabiriye amatora ku bwinshi, perezida Donald Trump ntari mu batorwa ariko benshi mu batoye mu gihugu babona ko ayo matora ari nka referendumu ku myaka ibiri amaze ku butegetsi. Abategetsi muri Somalia bariko baratohoza ku rupfu rw'abanyagihugu bane bavugwa ko bishwe n'abasirikare b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika buba barimo n'abarundi mu nteko za Misoma ejo kwa kabiri, nyuma yaho hari bombe yatezwe mu ibarabara ku modoka y'izo nteko. Iyo bombe yaturikiye muri district ya Huriwa ni mu buraruko bwa Mogadisho, yonona ikamyo ya Amisoma itwara amazi. Ababyiboneye babwije ijwi ry'Amerika ko inteko z'umwe bwa Afrika zaciye zija kurondera ababikoze zica abanyagihugu batagira ibirwanisho. Abategetsi ba leta ya Somalia baremeza ko iyo bombe yatezwe kandi ko hari abanyagihugu bishwe mu nyuma. Abanyagihugu barenga 100 baciye bihereza amabarabara biyamiriza ubwo bwicanyi kandi basaba ubutungane leta ya Somalia hamwe n'inteko za Amisom. Abagwanyi ba Al-Shabab baremanze ko ari bo bateze iyo bombe kandi bavuga ko hapfuye umusirikare umwe wa Amisom, ariko babibonye bavuga ko atamusirikare yishwe babonye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Amezi atandatu y'ibihano ijwi rya Amerika girisamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni radio y'Abongereza BBC byari byarahawe byo guhanwa n'urwego rucungera ibinyamakuru mu gihugu cy'u Burundi CNC yaheze uno munsi kuwa gatatu. Ariko rero CNC ntaco iratangaza nimba BBC n'ijwi rya Amerika byavanywe mu bihano bagifungirwa ama FM mirongo ya FM izo radio zisamira na mu gihugu cy'u Burundi CNC yari yasiguye ko BBC yahanwe kuko iti hanuye kandi yaragabishijwe nayo radio y'ijwi ry'Amerika muri komurumviriza yari yagirijwe ko yarenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe mbere ngo inahakaze umenyesha makuru murundi aronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura. Turaza rero kubandanya turondera abo mu rwego CNC kugira ngo tubabaze nimba ivyo bihano bibandanya canke vyavanyweho. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yifuza ko inyuma y'amatora yo mu 2020 muri ico gihugu hosigara imigambwe ibiri gusa. Gaston Sindimwo akavuga ko vyotuma amajwi adasanzara kuko haboneka imigambwe mike ku rubuga. Reka ibindi kuri ino nkuru tubaze umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura. Raymond Zimana.
Ariko agiricha vuze kubijanye nibura buzwa gy'ibikogwa vy'imwe mu migambwe harimo umugambwe iprona mu ntara ya Cibitoke eka no mu bindi bice vy'igihugu. Gastos ndimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi taboneka ku rubuga. Uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu Burundi hobe imigambwe ibiri iyindi gafutwa. Sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na Sende DFDD inyuma y'amatora ya 2020 kugira amajwi natakare.
Ndavye nguvu zimeze kibuga kavuga nti hafuma hasiba n'imuri yiburi mugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi nuko abarundi bavyumva. Kuko hari nzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara. Je ndiko ndabivuga gucyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo. Mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umuronka amajwi menshi cyane undi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politike mu gihugu.
Abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma iganwa mu matora y'imigambwe myinshi icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi. Ikindi yabajijwe nuko iprona na Sende DFDD ari yabona kwirije ibikogwa iyindi migambwe iri mu gihugu.
Itwe dusanywa kandi twavyemera ko dusanywa hanyuma Sende DFDD nibiragaragara yabisanywa none abandi baguma ngo barenga rubiriyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjiye mu mugambwe wa iprona dugire politiki turengira kisha. Iga nyinshi ihera kuri nga ihera kuri ibi hari migambwe iza kugira ngo amajwi abe imfagusa kuko reka maze tuyashyire hamwe hamwe n'ahandi hanyuma ipolitiki tuyikire twese
mu mugambwe Frodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Bavuga ko ivyo bikozwe vyo babije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi. Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindugwa
naho zimukire ni ingorane za politiki umvikano hagati y'abanyepolitiki umvikano muce nta muntu yoza asubiza inyuma cyimbiro cya demokarasi. Intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icyubahiro biricyo ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu. Hariho amategeko agenga imigambwe ihe atarahinduka cyangwa ashingiro rihinduke muri icyo gihe rero dusoza kubyubahiriza.
Naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri. Nahimana akemeza ko naho ukoreshwa ingufu abarundi batovyemera.
Ama ideoloji niyo ba menshi tuzabikwiye ko imigambwe micyeyi icyo cyumviro nico tari cyo ni wo vuga ngo abantu ndabategetse kujya mu migambwe ibiri gusa ahandi bo gukunda gukundira niyo imigambwe gusa yorenga abantu babiri bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose wayikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntiyo bikwemerera kwemera na gato nayo kugira ngo ukoreshe ingufu bashireyo nibo bikwemerera na gato.
Mu bushikiranganzi bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na 34 mu gihe yari 43. Imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yirahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganzi bw'intwaro mu gihugu hagati. Kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakinuye mu Rwanda naho i Kigali havutse umurwi uje guhindura ingene abantu basenga. Uwo mugwi uvuga ko uje kongera kwigisha abanyarwanda ugusenga bafatiye ku karanga k'abasokuru bakavavanura n'ico wise ugusenga imana z'abanyamahanga. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali Asumta Kabuye.
Umuyobozi w'iri tsinda bwana Mubarak Edouard aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ko iri tsinda rije gukura abanyarwanda mu cyo yise ubuyobe bayobejwe n'abanyamahanga bakabatesha imisengere yabo ya gakondo. Mubarak yemeza ko azanye uburyo bushya bwo gusenga buzasimburwa abantu bari bamenyereye.
Abanyarwanda barashutswe bashukwa kwinjira mu zindi mana z'amahanga birengagiza imana yabo bwite y'u Rwanda ariyo basogukuru na basogukuruza basengaga. Twebwe rero ikintu tuzanye gishyashya mu myemerere yacu no buryo bushya bigezweho bwa duhuza n'Imana z'abakurambere bacu bigasa rero noneho wenda tubisobanuye ari uguterekera bigezweho naho amadini amatorero imiryango yewe ibyo ngibyo ntabwo byemewe.
Uyu muyobozi w'iritsinda Mubarak Edouard avuga ko yabanje guca mu matorero anyuranye yasobanurira Radijwi rya Amerika ko yabaye mu itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi akaba mu itorero rya DPR ndetse mu musilamu kuri bavuga ko iki gihe cyose yamaze kigera ku myaka 43 amaze avutse yakibayemo mu cyo yise ubuyobe. Mubarak agasobanura ko ariyo mpamvu ashaka gufasha n'abandi bayobye nkawe bagasobanukirwa.
Kenshi na kenshi ababigi baba misioneri inyigisho bazanye bababwiye ko baso ari abazimu babwira yuko hari abagizi ba nabi, hari amadayimoni, hari abashitani. Igihe umusenze cyangwa se umwiyambaje niyo umurose genda usenge utokeje. Yewe iyo ndose data niba nagiye gupigana isoko ndaritsindwa, numva rero abo ngabo batakabaye baba bazimu ahubwo bakabaye badushyigikira kuko ariyo maraso yacu. Iyo myaka yose nari ndi mu buyobe, uyobe nari ndimo niyo mpamvu mbwivanamo n'abandi babyumva bumva ijwi rya Amerika bayobye nkanjye babivemo.
Ibyo Mubarak yita ubuyobe hari abasanga ahubwo ari urimo kugenda tumurongo. Pasteur Desire Rutaganda wo mu itorero Presbyterienne mu Rwanda wavuga ko abashinze iri tsinda aribo bari mu buyobe.
Abanyarwanda basanzwe bazi Imana mu byo bakoraga byose, mu byo yarwaraga yewe niyo yajyaga no kuraguza bikananira, navuga ati hasigaye ubushobozi n'ubw'Imana.
Ibyo kutemera Yezu no kutemera Muhammad kuba mwemera, ibyo byo mubibona
rwose. Yewe ndavuga nta bembekereje, n'ubuyobe bukomeye cyane. Nubundi kiza gatulika cyangwa n'andi madini yemera Imana ntabwo asenga Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya twemera ko ni nyina w'Imana. Ntabwo rero bamusenga rwose, ahubwo turamwubaha tukumva nk'umubyeyi nk'uko abana bubaha umubyeyi wabo. Kandi abayisilamu nabo bafite Muhamadi nk'umuhanuzi, ntabwo bamusenga. Muhamadi ni umuhanuzi w'Imana, bazi ko Imana ariyo mana rurema yonyine ibaho. Nta mana y'abakurambere, nta mana yindi ibaho uretse mana rurema yonyine.
Gusubira rero kuvuga ngo tuterekere
n'imihango ya gipagani.
Abashinze iri tsinda nubwo basobanura ko bifuza kugarura umuco gakondo w'Abanyarwanda, usanga nanone uburyo bakoramo bwo guterekera bunyuranye n'uko kera baterekeraga babikoraga. Kuri bo ngo baterekera mu buryo bugezweho.
Twaterekereye mu buryo buri modern. Iyo baterekeraga bacanaga muziko, bagafata agacuma bakagashyiramo inzoga, bagashaka n'intongo y'inyama bakajya muziko, bakagaragariza uwo baterekera uwo ari we. Niba ari so ukamuha icyo yakundaga, niba ari sokuru ukabuza icyo yakundaga ukakimuha, ugasoma kuri ya nzoga uti sekagororoka nguhaye inzoga, ngwino mpera abana gutunga, ngwino mpera abana kubaho, ngwino nsingira abanza abarozi gutyo. Ibyo rero birimo dani, niba ducana ziriya muri, natwe iyo ducani muri tuba turya inyama, ukeje ku mishito aho turi hose, tuba tunywa n'inzoga, inzoga z'ubwoko bwose, niba ari ikigage, niba ari inturire, niba ari inkangaza, niba ari na za nzoga zindi.
Abashinzwe umuco se bavuga iki kuri iri tsinda ryazanye imisengere mishya yo guterekera? Negereye Jacques Nzabonimpa wo mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, watangaza ko niba bagize iri tsinda bashaka gusobanurira Abanyarwanda uko umuco wo guterekera wakorwaga byaba ari byiza, ariko ari ugushaka kunenga imyemerere y'abandi byo byaba bibusanije n'amategeko u Rwanda genderaho.
Mu myemerere y'Abanyarwanda bemeraga yuko hari Imana rurema yaremye byose, ariko bakemera ko iyo Mana ifite byose nta kintu na kimwe ikeneye ahubwo ari ibitanga. Ku buryo Abanyarwanda batinyaga ya Mana kuyegera kubera bwa buhangage bwayo, ahubwo bakemera yuko hari abantu bababanjirije nk'abakurambere babo bavuye muri buno buzima bafite kuba bayegereye kubarusha, bafite kuba babifashisha muri kwa kwambaza kwabo. Guterekera rero byari ukunyura kuri babakurambere babasaba yuko babatsindira ibyago bahuye nabyo, babasaba yuko babatsindira ikibi icyo ari cyo cyose. Ku buryo rero umunyarwanda washaka kugendera muri uko kwemera nta kibazo kirimo. Ikibazo niyo ashatse kubikora adakurikiza amategeko cyangwa asebye iby'abandi.
Bagize iri tsinda bemeza ko kugeza ubu bamaze kugera ku bantu 200, bakaba bahura rimwe mu mwaka bafite intego yo guhuza imyumvire igamije guhindura abatuye isi, bakabereka ko Imana yabo, Imana y'u Rwanda, Imana ya buri muntu igikora. Iri tsinda ryashyizeho amahame yo kugenderaho ndetse rivugurura uburyo bw'imisengere gusa bo baracyemeza ko atari idini bagiye gushinga ahubwo ari itsinda rije gufasha abantu guhindura imisengere. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Twabwiye mu ntango yuko twagerageje kurondera urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bitangaza amakuru bikanakura mu gihugu cy'u Burundi kugira twumve kigiye gukurikira nyuma y'amezi atandatu y'ibihano yaheze uno munsi yari yahawe Ijwi rya Amerika na BBC. Ijwi rya Amerika i Bujumbura ritubwiye ko mu rwego CNC bababwiye ku mwanya n'umwanya bashobora kubarondera kugira ngo bababwire igikurikira biciye mu kiganiro n'amenyeshamakuru bidakunze kwica kiganiro gitunganywa bakazoca bagitunganya ku munsi wejo. Turaza rero kubikurikiranira hagufi. Nari nabiciye ku masonga nkitangura. Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Uganda zivuga yuko zitariko ziritabwaho bikwiye. Rekumenyesha amakuru Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi atubwire ku muriri w'ino nkuru. Murantunga mu buhinga bw'ivyuma turabona bitariko biratukundira ku yonkuru ya Ignatius tuyikurikira. Tumaze mu kambi ya Mahama aho abahungiye bana babigeme bahungiye muri iyo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda bugarijwe n'ikibazo cy'uko batwara inda ku bwinshi n'abazi batwaje ntibabiteho. Pierre Claver Niyonkuru aratubandaniriza ino nkuru.
Baratwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bw'ibinyere bwo mu nkamba
ariko ari twengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko cama cahibonekeje nicerekeye inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo. Uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise.
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba.
Ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro. Yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo.
Abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara ikande ndondeze iburyo nohendana agahindana muri ubwo buryo ugasanga yanda arayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
Yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kubabona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kubabona bibona. Yego
aba nabo batsivyo byebira mutwe biri mu bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe.
Barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko babanywa ibintu bituma bibayayura mu mutwe. Ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba.
Umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ivyo biyayuramutwe atari byinshi.
Ivyo biyayuramutwe twibingo tubikuye hehe ko taho tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwa he ziza waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinkwera turubozonye n'ukanyoye nawe nyene abavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye.
Ubuseruke ishyirahamwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka.
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kugwanya ibiyayuramutwe. Ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi. N'igihe cyose yabaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kuvyirira kwirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 158 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe no gwaruka pye clave ni nkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika.
Ignatius Sabahizi muri ya nkuru nari nabaciye ku masonga y'ibibazo biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda ahanini no kubura ingene bivuza.
Buri gihe iyo uganiriye n'impunzi zituye muri iki gihugu, kimwe mu bibazo zivuga ko bizibangamiye ni ikibazo cyo kubura ubuvuzi bukwiye mu gihe zirwaye, dore ko hari n'izihunga zifite uburwayi bukomeye bukeneye ubuvuzi bwihariye. Nyabenda Damien ni umwe mu bayobozi b'impunzi kandi unashinzwe kuzivugira.
Hari abantu benshi bafise indwara zidakira za diabete mitima bapfira ngaha muri ibi bitaro bya Uganda, mugabo kubera babuze iki, kubera babuze iyo miti babakeneye cyanke babankiye no kuja kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari. Ntibukwiye ko hari abantu benshi b'impunzi bapfa kubera batarose ubufasha bw'intuze bw'iyo miti yo kwa muganga.
Nyamara ariko ushinzwe umutekano w'impunzi mu ishyirahamwe HCR mu gihugu Margaret Otieno yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bakora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zibone serivisi zihuye n'iz'abanyagihugu babona, ku buryo badashoboye kandi badafite amikoro yo gutanga ibirenze kuri ibyo, kandi ko ikibazo cy'ubuvuzi ari ikibazo rusange kitareba impunzi zonyine.
So we have medical assistance program by run by several of our partners.
Ati dufite ubufasha bw'ubuvuzi bushirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye z'udukora nazo, haba mu makambi na hano mu mujyi wa Kampala. Dukorana n'ishyirahamwe rya InterAid rifite amavuriro atandukanye ryoherezamo impunzi zifite ibibazo by'uburwayi butandukanye. InterAid ifite abaganga basuzuma impunzi kumenya ibibazo by'ubuzima zifite, nuko abo baganga bakohereza abarwayi mu mavuriro atandukanye mu gihugu. Ariko impunzi imwe zinavuga yuko n'ubufasha bw'IHR ivuga ko iziha nabwo zitabona, kandi n'ibyo bizeza impunzi bidakorwa. Etienne Kamari nawe ni umuyobozi muri komite y'impunzi z'abakongomani.
Urabona ko serivisi zimeze z'ubuzima hano ni ukuvuga ngo urwayi uri mu mujyi ujya ku kigo nderabuzima kikwegereye cya leta, niko bimeze. Igihe cyose hari complaints za serivisi za leta kuko zitihuta, ziritonda, hamwe na hamwe ntiziboneka uko bikwiye, ahandi ugasanga niba ari imiti bashaka ntihari. Ariko ni ibintu twagejeje ku buyobozi bw'impunzi, ndavuga aya mashyirahamwe afasha impunzi arabizi yose. Instead basubira inyuma bakajya kubwira government iti ni gute dushobora guteza imbere izi serivisi cyangwa gute ibintu byaboneka, bakatubwira ko barimo babikora ku bufatanye na leta. Ibyo nabyo biri mu nzira.
Ruswa ni kimwe mu mbogamizi impunzi zivuga ko zihura nazo iyo zigiye kwaka serivisi zazigenewe, cyane cyane ubuvuzi, uburezi hamwe no kwimurirwa mu bindi bihugu. Akaba rero izo serivisi zisa nk'izigurwa n'abafite amafaranga, impunzi zitayafite ntizifashwe. Ariko ikibazo cya ruswa mu nzego zishinzwe impunzi nacyo cyahagurukiwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango itabara imbabare, ku buryo hari icyizere ko hagiye kubaho amahinduka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Kanika kazi kikabamenyesha ko tugeze mu kiganiro cy'amagara y'abantu. Duhikaze mugenzi wacu Ibujumbura Diane Ndonse ahagiye kugaruka ku indwara y'intandara, umuganga amuha umuco akanawuduha ni muganga Remy Hagererimana.
Indwara y'intandara iri mu ndwara zitanu ubuzima bw'abantu cyane. Abaganga bemeza ko abana batari bake ibafata bakivuka nubwo atabitigiriye birashigwa habona. Muganga Remy Hagererimana, umwe mu baganga bavura indwara zifatira mu mutwe, atangura asigura ko iyo ndwara y'intandara ifatira mu bwonko ariko ikigaragaza mu buryo butandukanye.
Wa intandara abantu bamenyeye kubona ko ari umuntu afashwe n'ibintu bimufata bukwi na bukwi, kikubita hasi, akajugumira, agata amaboko, agata amaguru, akarembuza amaso, mu nyuma agaca atubwenge, agaca mbere no kwisobaho kwisobako, akagira amaraso mu kanwa kwihekenya ku rurimi. Ariko ivyo mumenye yuko ari ubwoko bumwe bw'intandara. Burya intandara nuko ari ingorane ziri mu bwonko bw'umuntu. Ubwo bwonko rero bufise ibihimba byinshi bufise icyo bukora ku mubiri w'umuntu.
Ni muri icyo gihe asigura ko intandara zishobora kwigaragaza mu bice bitandukanye by'umubiri. Ku bana bakiri bato aratubwira ibimenyetso bimwe bimwe umubyeyi ashobora kwibonera ko nubwo bitoroshe.
Noneho muzobona kenshi umwana tuvuge yicaye ku meza ariko anywa akayi, kubona mukanya gatoyi ari kuri igikombe hasi, cyakuraba umenya ko araba mu kirere abaje kugira intandara. kana tikubise hasi ushobora kubona umwana yariko arandika utuntu ariko uramukoresha devoir kuzibona mukanya ahagaritse akurabye uko ntakwishura intandara zaheze kuba muri aho kanya nyine
ubwo biroroshe yuko ari nk'umuvyeyi ashobora kwibona kuri uwo mwana wiwe
nico tuvuga biragoye utabimubwiye kenshi uzosanga umuvyeyi afashe umwana akamukubita ngo ariko arafyina kuri kumenya igikombe ariko ari mu cyayi kuri gutaya ikaramu kuri gutanyumviriza nawe kumbe yagize intandara ugasanga yafashe arazanye umutwe wiwe arararamye aravye hejuru hirya acyaduza no kuboko mu kanya gatoyi munyuma acyagaruka ko yarameze tuzose n'intandara
rimwe na rimwe birashika abantu bakitiranya igisahuzi hamwe n'intandara naha nyene muganga aratanga umuco
igisahuzi ntihajya tuvuga umwana ashusha afite ubushobozi ku 42 43 n'icyenda acagira ibyo kugira amakonvulsion bivuye kubera ubwonko bushushe baye irite cyanke bukabuwe n'ubwo bushuhe agacaga ico bita igisahuzi n'ubwo kugira sintandara burya ashobora kugira bijya anye ubushuhe buheze bigahera nta ntandara zosubira kugira cyane bigashuka umwana ashonje yagize muri hypoglycemi cyanke ibintu by'ibyunyu by'ama iyo amasodium cyanke calcium agira ibyo bita ibisahuzi mwa bintandara turiko turavuga n'izijya zifata umuntu zikagenda zikagaruka atakintu kimwe kizitumye kibone ku muntu yopima ariko arabona
hagataha muganga Remi Hagera Imana aratubwira ibishobora kuba intandaro yo kugwara intandara ku bana
ishobora gutuma bagira intandara ni byinshi icambere kugura gushika kenshi ninge n'umwana yavutse akavuka atevye tuvuge baje bana bavuka ntibace barira ubwo nyene urya mu yatari kwayarira umenye yuko ari hano mu bwongo oxygene amaraso atari kwatembera neza uzusanga mu nyumahezi iminsi kweri iyo nkuvu yaho hantu amaraso atashitse acagira intandara ubwo nyene kumbure kubera bavutse barushe kumbure kubera bavutse bafise infection mama we yaragwaye cyane kubera yanyoye y'amazi ari mu bintu by'irondoka by'umupasone ko arabya acagira infection agaca agwara ikindi nacyo gishobora gutuma acagira intandara bikunda gushobora kubana cyane no gushobora gusanga n'umwana avutse kumbure afise malformation afise ahantu atameze neza mu bwonko yavukanye ashobora kuba ari malformation kivyimbe kiriyo ashobora kuba ari ibintu bidateranye neza mu bwonko imiringoti y'amaraso n'ibindi byashobora gushika uwo mwana rero ashobora kugira intandara
intandara ziri mu ndwara zica
intandara iri mu ndwara yica kandi yica n'ingoga kuko irashobora kukwica ukigira iyo ntandara nyine bya bisa by'ibisahuzi nuvuga ubwo ubwo bisahuzi bikurikirana cyane kagufatika gujugumiza umuntu bikanga kuhema umuntu gacufu ubwo nyene cyo bita état de mal épileptique nuvuga intandara imaze umwanya munini cyangwa iminota 30 ataruhuse na gatoyi haragira igihe ubwo ngutse babukaruha amaraso na oxygène gatoza kuja mu bwonko bigahagarara kwa wakoresheje cyane ngo umuntu agateba gapfa
hambavu yibi muganga abandanya sigura kandi ko ukudacandagisha umwana nkuko bikwiriye bishobora kumukwegera intandara ariko mu gihe umwana ayivujwe mu kiringo kitarenga imyaka 2 ikimenyekana irakira ariko kandi ingorane zikagaruka kukubura ubumenyi bukwiye mu bavuzi kugira bashobore kuyivura neza muganga Remi Hagera Imana avuga ko vyongeye hari gihe n'imiti igorana kuboneka
muri iyo minsi heze nk'umwaka imyaka 2 twagize ingorane imiti mu Burundi irahera gose turabura ico turakora abana bakabura imiti abakozi bakabura imiti ugasanga imiti baje kuyirondera hanze ariko ndabona ko muri iyo minsi mengi kuyasubira kugaruka buhoro buhoro yikenewe ari imiti bita essentiel de l'OMS tegeza kubiriho mu bihugu byose byiyubaha kandi biteza kubahiza amagara y'abantu hari imiti ikenewe ishikanga 4 cyangwa 5 ubu ntandara tuzwa kubiriho iyo miti ngaha mu Burundi mu bisanzwe nyinshi iriho hari n'iyindi usanga itariho bataza gutuma hanze yo bikenewe ikitera ingorane kenshi je nkunda kubona nakira abagwayi kenshi baba baciye ahandi henshi n'ubwo usanga umuntu bamuhaye imiti itariyo ugasanga intandara uko yari intandara yari isanzwe yovuwe neza kuko bamuhaye umuti utari usanga intandara yaciye ihinduka ibi yindi tazokira n'ingoka
muganga Remi Hagera Imana ahanura abakora mu gisata cy'ubuvuzi ko abavyeyi bo kurikiranwa cyane bacibungenze mbere bakarushirizwaho kwitwararikwa mu gihe bariko baribaruka vyongeye leta igakora amahimiriza mu banyagihugu kubijanye no gusigura indwara y'intandara ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Jene ndonsara kinyo no kuri duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakinuye yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rodrius yamfashe muhinga bw'ivyuma na Jediane na hazwe twari kumwe twemye twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mandanye mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika makuru ari imbere turagaruka ku matora yaraye abaye abashinga amateka n'abakenguza amateka abashinga amateka baba demokrate bigarurira inama nshinga amateka aba republikane nabo bigarurira sena bizohindura iki muri politiki ya Amerika ubusesanguzi mu biganiro byacu biri imbere